Tushimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena je Diane ni nahazwe ngiye kwashikiza makuru twafitiye muri aka gatondo tukahera kuyagezwe hige nino ku isi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Urakoze Diane tuyahere muyavugwa mu karere. Ibihumbi amajana vy'abanyagihugu bahunze ibirunga mu gisagara ca Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwinjiranwa n'ikiza ca korera. Ishirahamwe ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF ryabishikirije ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yahe kirunga ca Nyiragongo gitereye mu ndwi zibiri ziheze ubwoba bw'ikindi kirunga cya kabiri bwatumye leta isaba abanyagihugu barenga ibihumbi amajana ane guhunga. Magali Rudo arongoye MSF Igoma yavuze ko ikibazo kinini ari ubukene bw'amazi. Umushikiriza manza mukuru wa CPI asaba leta mfata kibanza ya Sudani gutanga bakekwa kuba barakoze ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha vy'ihonyabwoko mu ntara ya Darfur basanzwe barasohorewe imitahe niyo sentare. Fatou Bensouda yashitse mu ntara ya Darfur mu burengero bwa Sudani ku munsi wa gatandatu kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bo muri iyo ntara bahuye n'ingaruka z'ubwo bwicanyi. Leta mfata kibanza ya Sudani yaherutse ivuga ko abakekwa gukora ivyaha byo mu ntambara barimwo Al-Bashir bazoburanishwa na CPI, ariko ikibanza bazoburanishirizwamo kiracaganirwako n'izo mpande zibiri. Tukiri muri Afrika, abapolisi babiri ba leta ya Centrafrica hamwe n'abasirikare batatu b'Uburusiya baraguye mu mutego wa bombe batezwe mwibarabara mu buraruko bushira uburengero igice cyasinzikajwe n'intambara. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ibyo byabaye ku wa kane. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko n'abandi basirikare batanu ba leta bakomerekeye muri uyo mutego. ONU ivuga kandi ko iyo miduga yasambuwe n'iyo bombe igeze hagati y'ibisagara bya Berberati na Buar ni ku birometero birenga amajana ane uva ku murwa mukuru Bangi. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ONU yavuze ko abantu 11 bishwe n'ibisasu vyatezwe mu kuzimu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri Centrafrica nyene, benshi muri bo mu buraruko bushira uburengero ahabarizwa imwe mu mihari y'abaroberi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babiri barahitanywe n'amasasu yamijaguwe mu kibanza gikinirwamo urukino rwitwa billiard mu gisagara cha Miami ni muri leta ya Florida mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Igipolisi cyaho byabereye cyavuze ko mu masaha ya kare cyane ejo ku munsi w'Imana abantu batatu bitwaje inkoho basohotse umuduga barimwo batangura kurasa ahari hateramiye abantu batari bake bahejeje baca barahunga bakoresheje uwo muduga nyene. Abakomeretse nk'uko igipolisi kibandanya kivuga ngo ni miburiburi 20. Abacamanza muri Irani baremeje ko umwenegihugu w'Ubufaransa afungiwe muri ico gihugu azoburanishwa ku caha kimwagira cyo gusuma urusaku. Umushingwamanza wiwe yabivuze jo ku munsi w'Imana inyuma y'iminsi mushiki uwo mu Faransa atabaje perezida w'u Faransa kugira agire icyo akoze. Benjamin Briere w'imyaka 36 yafatiwe muri Irani mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2020 igihe ariko aragurutsa akadege ka drone kandi afata n'amasanamu mu gice kitemewe n'amategeko. Ubushikiranganji bw'u Faransa bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko ivyaha byo gusuma urusaku byagirizwa Benjamin Briere bitumvikana.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza yanayandi nibutsa abakunzi b'ijuri rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atruvewa akaburungu com. Nungenda bashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubunaho abarwanyi b'umurwi Mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi Kongo na mu mugwi Red Tabara urwanyi ubutegetsi bwo mu Burundi bagirizwa ko banyuruje abapfasoni n'abana b'abanyamurenge barenga 20 ni nyuma y'ibitero bivugwa ko bagaze kwa gatandatu windwi twaraye dusozereye
ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu.
Uyu ni Sebineza John umuyobozi wa mitwaliti y'abanyamurenge muri Bijombo aha hadondagura amazina ya bamwe mu bapfaso n'abana batabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ekipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ibi byose turabigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Abakuru tubafite turahera mu gisata cy'umutekano w'ubuyobozi bwa mitwaliti y'abanyamurenge muri gukopoma ya Bijombo bwagiriza abarwanyi b'umurwi wa Mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo nawo mu murwi Red Tabara urwanyi ubutegetsi bwo mu Burundi ko banyuruje abarenga 20 barimo abagore n'abana ni mu bitero bivugwa ko iyo mirwi yagavye kuwa gatandatu windwi twaraye dusozereye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge ba muri territoire ya Uvira turi mu ntara ya Kivu yepfo. Ibindi kwino nkuru tubaza mugenzi wacu
amakuru ijwi rya Amerika rikesha abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri grupu ya Bijombo iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira batangaza yuko nyuma y'ibitero bagabweho n'inyeshamba z'abamayimayi y'ilunga n'abagwanyi bo baredi tabara bakica abaturage batanu ndetse bagakomeretsa abandi 10 hari abagore n'abana nabo bajanywe bunyago nabo bagwanyi b'abamayimayi na redi tabara nk'uko byemezwa na Sebineza John umuyobozi wa mitwaliti y'abanyamurenge muri Bijombo.
Ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore benshi cyane ku Muramza hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu uwo mugore akaba afite amahasha n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri n'undi mukobwa witwa Nema waho nyine ku Muramza n'undi witwa Nyandamira n'abana bane n'undi witwa Chantal n'undi mudamu witwa Ramu n'undi mukobwa witwa Nyansuhurwa n'undi mudamu witwa Nyakazungu abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu kugeza ubu ngubu tituzi aho bari.
Aba bagwanyi ba Mayimayi y'ilunga hamwe na Redi Tabara bashinjwa gushimuta aba baturage basanze mu mwana wo kumuramza mu rushimisha ku kiziba. Twagerageje kubavugisha kugira ngo tubabaze amakuru yabo bantu bajyanye ntibyadukundira. Gusa umwe mu bagwanyi ba Redi Tabara twavuga nitashatse kudufata amajwi ye yavuze yuko abo bantu bafashwe na Mayimayi babambura Mayimayi bageze mu masango. Uyu mugwanyi akomeza kuvuga yuko imiryango yabo bantu bashimuswe yakora ubuvugizi kuri Monisco no muri Seyiseri kugira ngo barebe uburyo baza gutora abantu babo. Gusa umwe muri abo bagore bashimuswe uri Marimba ahari uwo mugwi w'abagwanyi ba Redi Tabara yiganijwe rya Amerika uko byagenze muri aya magambo.
Baduteye nyine mu gitondo nka saa 10 turihisha turatabanyika none ubu turi ahantu bita mu Marimba niho duhagarariye twazanye n'abasoda niho baduhagarariye abadufashe n'abamayimayi ariko turi kumwe n'abandi nyine hano uko batuzanye baradushikije nta kibazo ndi kumwe n'abandi nyine bakwijimbu n'imbuzi abakwamasose niba turi kumwe na Mukasa Musoni wo mu Kanono
Gasole Felix umwe mu bashefu muri grupu ma ibijombo avuga yuko iki kibazo cyabo baturage bashimutiwe mu ntambara bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'umuryango utabara imbabare ukorera mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Iki kibazo twabigeje mu buyobozi bwa Kongo tubabwira yuko abantu bagiye amateka abandi bapfuye ariko leta Kongo ntakira dusubiza kuko nyine n'ubushaka bari bukeye CFR tumaze kuyibwira yatangiye gukora amakontakt mu rwego rwabo bashakisha ari amagurupe arume kugira ngo barebe yuko bagarura abantu.
Aba baturage b'abanyamurenge bashinja igisirikare cya Kongo FARDC gikorera mu bijombo ko bategwa bakicwa bakanyagwa amatungo ndetse abagore n'abana bagashimutwa kirebera.
Abantu baraterwa kandi bagaterwa hari leta bagacha mu maka ya leta bagatambuka bakagera mu mihana bakica abantu leta yirebera bagasura bakagaruka bagacha mu maka ya leta bakagenda ndetse n'iminyagimwe bakayasigira abasirikare ba leta. Ikaya gisirikare bakemo bake kwikiri kuri Gongwa bacha kwikiri mu Gatanga bacha kwikiri ku Muramvya bakagacha kwikiri kuri Nyarwango ayo maka yose bayaciyemo yari mu abasirikare kandi benshi baragenda bica abantu bashimuta n'abandi abantu bagera kuri 27 bafite uyu munsi.
Gusa mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere yarayashyize hanze Kapiteni Dieudonne Kasereka yavuze yuko ejo habaye intambara hagati ya Mai Mai Ilunga ifatikanyije na Red Tabara igwana n'abagwanyi ba Colonel Makanika hanyuma FARDC yari mu mwana wo kumurambya iwuvamo ije gucungira umutekano abaturage barimo bahunga berekeza ku mugeti. Red Tabara yakunze guhakana kwitivanga mu bitero by'aba Mai Mai bagaba ku baturage b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya Uvira Fizi na Mwenga. Gusa mu kwezi gushize hari umusaza witwa Kazingo Gracie yafatiye mu ntambara zabereye mu Rurambo nyuma y'ibyumweru bibiri iza kumurekura. Vedaste Ngabu ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Epfo.
Vedaste Ngabu urakenuye tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Burundi aho ishami mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ritangaza ko kuva mu 2015 kugeza President Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi yamenyesha amakuru n'abagize amashyirahamwe yigenga muri ico gihugu baburaribujwe na leta n'inzego z'igihugu birengeje urugero. Leta yo ivuga ko icegeranyo cha Human Rights Watch kirimo ivyo vyagirije vyose atakindi kigamije atari gucafuza isura Burundi. Reka mgenzi wacu Eloje Uwikaneza abandanye nino nkuru.
Hagati y'ukwezi kwa gatanu 2015 no kwa gatanu 2020 ishyirahamwe Human Rights Watch rihandira agateka kazina muntu urivuga ko amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru atagahengwe vyigeze bigira mu Burundi. Uhereye inyuma uje imbere rivuga ko kwa 20 ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 umunsi w'amatora ya president y'abashinga amateka atandorerezi nimwe mpuzamakungu yari hari byunyurwa no kw'abanyamakuru batashoboye kuja mu mabiro y'itora biturutse ku itegeko ryo mu 2018 ryasubiwemo rigabanya uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe cy'amatora. Hanuga rwa imbuga nkoranyambaga muri uko kwezi nyene ngingo nyinshi zasohowe na leta zikabaza zigamije gushiraho komite zijejwe gutora abakozi bahabwa akazi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hisunzwe ubunganire bw'ibitigiri by'ubwoko no kuyakandamiza niko Human Rights Watch ivuga. Mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri havugwa urubanza rw'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru wacu ucigenga bari bakiriye umunyororo w'imyaka 2 n'igice bari bahagaritswe mu kwicumi 2019. Muri uko kwezi hari hasohotse kandi itegeko ribuza abanyamakuru kuvuga ibijanye n'amatora bidahu uye n'ubugombe bw'umurwiseni uyatunganya. Abanyamakuru mu mpera z'umwaka bagiye kurekurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Uwo mwaka mu kwa gatandatu leta yahagaritse ibikorwa by'ishyirahamwe Parcem rimwe mu yigenga nyuma y'isekeza yaryatanguje ku bijanye n'ikiza cya malariya n'imirire mibi mu gihugu. Nayo mu kwezi kwakurikiye Jean Merco ki yahoze yakorera ishyirahamwe akatsi rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yagumijwe ko umunyororo w'imyaka 32 yahagirizwa ibyaha birimo imigumuko no guhungabanya umutekano w'igihugu. Hagati yo kwa mbere no kwa gatanu 2019 cyenda havugwa cyane amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yugaye mu Burundi inyuma y'ukunanirwa na leta ku cifuzo cyo kwerekana ibitigiri by'ubwoko bw'abakozi bayo. Iyugarwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu igumizwa mu bihano by'ibinyamakuru mpuzamakungu BBC y'Abongereza n'ijwi rya Amerika muri ko murumviriza hamwe n'icyemezo cy'umukuru wa CNN News wacu gufata amatungo y'impirimbanyi n'abanyamakuru bahunze igihugu. Mu 2018 havugwa iyugarwa ry'ibinyamakuru twavuze hejuru abakozi batatu ba Parcem bakatiwe imyaka 10 yo gufungwa imbere yuko kurekurwa mu mpera z'umwaka itegeko ribwiriza abanyamakuru izo batangaza hamwe n'ihagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu kw'icumi ry'amashyirahamwe mpuzamakungu mu 2017 Human Rights Watch igaruka ku ihagarikwa ryari igiteka ishyirahamwe rya mbere rihana agateka kazina muntu ry'abarundi ryabayeho amategeko abiri yatowe aho ububasha leta kugira igiture ku itunganywa ry'amafaranga y'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu ihagarikwa ry'abakozi batatu ba parseme hamwe n'ihagarikwa rya Nestor Nibitanga yahoze atwara igisata cya Prodeash rihana agateka kazina muntu n'akabanyororo hagati na hagati yashyira ubuseruko mu gihugu naryo nyene ryabujijwe mu gihugu uheruka kurekurwa ku gihongo cya perezida mu mwaka wa 2016 iruhande y'abanyamakuru b'inyamakuru mpuzamakungu harimo wa Le Monde cy'abafaransa Jean Philippe Remy batawe muri yompi n'iperereza amaradiyo yuguruwe nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 agategekwa kubanza gusinya amasezerano masha yashyira ko amananiza inyuruzwa ry'umunyamakuru Jean Bigirimana n'ubu bataratorwa Human Rights Watch igaruka kandi kuyugarwa ry'amashyirahamwe cumi yagize icyo ashyikiriza ku mabi yagirizwa leta ku mwaka wa 2015 nawo ufatwa nk'akaga ku mashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru umuryango mpuzamahanga ugaruka kuyugarwa n'iturirwa ry'ibinyamakuru byigenga hamwe n'iyugarwa ry'amashyirahamwe yigenga byagirizwa kuba byaragize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza n'ihirikwa ry'ubutegetsi yasinze ihagarikwa ry'amashyirahamwe cumi n'ifatwa ry'amafaranga yayo ku makonte ihunga ry'abanyamakuru n'imirimbanyi bamwe nka Nzikumana akorera RFI ya Faransa na AFP cokimwe na Pierre Claver Mbonimpa twari aprodash babanje kubarezwa igufa no kurusimba leta y'Uburundi ntiyahengeshanije kwiyamiriza bene zino raporo nk'uko Tabu Renova iserukira Geneve yabigarutse ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihe hari ibikorwa by'akanama ka ONU kaje rwateye akazi na muntu n'umugwi utohoza ku Burundi
ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari
n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishimiye mu minsi ishize ko amwe mu mashyirahamwe yatanguye kwikubita agashi akabivuga yisunze ikigeranyo cya RSF rihana agateka k'abanyamakuru ryakoye u Burundi mu kibanza cy'ijana na 60 kikabushira ku ijana na 47 uyu mwaka mu bihugu ijana na 80 rikoramo amatohoza
abahora batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari barahabahaye barabona ko ko babivuga atari ko byari bimeze ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hani wacu ataraga
aja mu mabanga Perezida Ndayishimiye yavuze ko atawumwigisha ko ubahiriza agateka kazina muntu yihanikiriza amashyirahamwe mpuzamakungu mu miseze naho watanguze isekeza ry'abanyororo yagiriye ikigongwe yagabishije abinyegeza nyuma y'amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu gukora amakosha avuga ko igihe cyo kudahana carenganye Eloge Burika neza ijwi ry'Amerika
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru ya karere k'ibiyaga bigari mundwi twaraye dusozereye igihugu cy'u Rwanda carongereje igihe ntarengwa cyo gukoresha impapuro z'inzira za passport zari zimaze igihe zikoreshwa muri ico gihugu hizi hasanzwe ubundi zategezwa guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kuza kwa gatandatu zigaheza zigasubirizwa na shasha zikoreshwa mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko leta y'ico gihugu isigura ku kiringo cyo kuzisubiriza ngereje umwaka wose mu ntumbero yo korohereza abagizwe ko ingaruka n'ikiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Asumita Kabuyi ikigali mu Rwanda atugire ku muriri wino nkuru
Urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya 27 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 nk'uko bitangazwa na Lieutenant Colonel Gatarayiha Regis kuri uru rwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda ba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha guzihindura bitewe n'icyorezo cya COVID-19
abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikume byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine pasiporo nshya zikoranye ikoranabuhanga. Muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, pasiporo rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa mu Rwanda bose bashaka pasiporo nshya bakwiye kuba bazibonyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa Kamena 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizate agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022.
Izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u Rwanda 100,000, mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga 50,000. Kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'2019, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda 100,000 aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya, biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku 95,000. Igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo, bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa Damascene Rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije Abanyarwanda.
Nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahinduje pasiporo. Umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije. Ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza 2025, ntabwo tuzamusubiza inyuma, ahazaza azafata pasiporo nshya.
Kugeza ibi bihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga, umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabiciye ku masonga nkitangura, ikipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League, yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda yaradukurikiraniye isozerwa ry'ano mahiganwa.
Ikipe ya Zamalek mu Misiri niyo yegukanye igikombe mu irushanwa rya Basketball Africa League ryari rimaze ibyumweru bibiri ribera mu nzu y'imikino ya Kigali Arena i Remera. Ku mukino wa nyuma, Zamalek yatsinze Union Sportive de Monastir yo muri Tunisia amanota 76-63. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi, dore ko aya makipe uko ari abiri yari ataratsindwa na rimwe ku irushanwa rya bari ryatangira. ES Monastir niyo yatangira imbere, Zamalek iza kuyigaranzura agace ka gatatu karangira abasore b'Abanyamisiri bayoboye n'amanota 55-51. Kuva ubwo ntacyongeye guhinduka, umukino uza kurangira Zamalek ari itakwanye intsinzi y'amanota 76-63. Abakinnyi nka Anas Mahmoud, Walter Hodge, Omar Hesham na bagenzi babo ba Zamalek beretse Radouane Slimane, Ater Majok na bagenzi babo ba US Monastir ko byanze bikunze hagati y'ibikomerezwa hagomba kuboneka icyatwa kurushaho. Ubuhangage bwa Zamalek bwatangiye kwigaragaza irushanwa rigitangira, ari nabwo abasesenguzi b'umukino wa basketball bemezaga ko iri mu makipe yari afite amahirwe yo kwegukana igikombe.
Ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ekipe national, Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18 ariko akina muri NBA Academy muri Dakar, afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru. Ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri irushanwa.
Umwanya wa gatatu muri irushanwa rya Basketball Africa League wabaye wa Petro de Rwanda yo muri Angola, yawutwaye itsinze Patriot Basketball Club yo mu Rwanda amanota 97-68. Nyuma y'irushanwa, umukinnyi wa Walter Hodge wa Zamalek niwe watowe nk'umukinnyi w'indashyikirwa. Muri irushanwa rya bar ryari ribaye ku nshuro rya mbere, amakipe 12 niyo yari yaserutse mu cyiciro gisoza, yaragabanyije mu matsinda atatu. Mu itsinda rya mbere harimo Patriot Basketball Club yo mu Rwanda, ES Monastir yo muri Tunisia, Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe na Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Sahel yo muri Maroc, AS Police yo muri Mali na Forces Armee Police yo muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu harimo Zamalek mu Misiri, AS Douane muri Senegal, Ferroviario de Maputo muri Mozambique na Groupement Sportif de Petrolier muri Algeria. Tuboneyeho kubashimira kuba mutarakuye urushinge ku murongo wa radio yanyu Ijwi rya Amerika, mugakurikira imikino y'iri rushanwa rya Basketball Africa League kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro. Yari Claude Munyandinda muri Kigali Arena i Remera.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda kukungene wadukurikiraniye ivyino mikino kuva yagatangura gushika isozerwe. Ayageze ho mu gisata cha sport cha tuyabandaniza mu Burundi himirwe ya Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega na Bumamuro yo mu ntara ya Cibitoke ariyo izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya Kayanza. Huzo twari ico gikombe hagati yo mirwe ibiri hazoheza serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imirwi yatwaye ibikombe iwabo Confederation Cup murimi gw'icongereza ibindi na mgenzi wacu Desire Hatungimana.
Inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cy'anyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuruno w'Imana niho zasozerwa. Mu ntara ya Cibitoke umugwa Bumamuru wari watsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe na Vitara ku kibuga citiriwe Intwari. Kuruno w'Imana Bumamuru no yatanguye gutsinda Vitara iragombora ariko rukina ruza kurangira ari ibitsindo bibiri kuri kimwe cha Vitaro. Iyo migwi yaciye ihabwa umwanya w'inyongera minota 30 iza kurangira iyo migwi inganya ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri zahuje iyo migwi. Byaciye biba ngombwa ko hategwa za penalty Bumamuru icitahukana insinzi ya penalty 5 kuri 4. Aha Buganda mu ntara ya Cibitoke urukino rwabereye akamwemwe kari kose ku bakunzi b'uwo mugwi. Kizigenza wa Bumamuru Hawuru vya Mungu asanzwe akinira n'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba amenyesha ko biteguye bikomeye kuva batsindwa urukino rwa mbere ari nacyo gituma batahukanye insinzi.
Icya mbere ni ugushimira Imana kuko byari bigoye cyane. Vitaro yari dusindiye iwabo 2-1 ariko ngabasoboye kubatsinda natwe 2-1 mbere turaresista muri prolongation mbe n'Imana iduha insinzi muri penalty. Donc ndishimiye cyane nongera shimira abafanzi bacu abarongozi b'umugwi umukoce abakinyi bose kuko twitanze cyane imimenyerezo kabiri ku munsi tweze tugakosora utugetengete twose kadutse mu mugwi kugira ngo dushikire ngaha kandi inumero yacu turayishikira. Ubu kuraba finale rero turabe ko tutahukana insinzi tukaca tuzana igikombe iwacu mu Cibitoke.
Mu ntara ya Gitega naho hari haramutse hahurira imigwi ibiri ikebana cyane yaho nyene Gitega ariyo Musongati na Flambeau du Centre. Musongati yerekanye urukino rwiza cyane irasumbira bimwe bikomeye Flambeau. Uwo mugwi umaze kubona ibitsindo bibiri abakunzi bawo bari bamaze kwizera ko ugiye mu rukino rwa nyuma ariko bari bibagiye ko urukino rw'umupira w'amaguru rumara iminota 90. Ku musegonde wa nyuma w'urukino Flambeau du Centre yabonye igitsindo ciyongera ku cyo bari batsinze mu rukino rwa mbere. Uwo mugwi ubona kuronka uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma. Omar Ntakagero amenyereza Flambeau du Centre akaba yamenyesheje ko habaye aho Imana mu rukino rutaboroheye.
Nibaza cya mbere no gushimira Imana alhamdulillah kuko ari uko match itari yoroshe ngo abahungu mwabonye ko bitanze gushaka ku munota wa nyuma ama Imana iradushoboza turabona icyo gitsindo kimwe cyari gikenewe. Nibaza yuko twakinye ntitwigeze tureka twagumye dukina umupira wacu hanyuma no kuyitanga kandi turashimira Imana rwose kubona byashoboye gushoboka ko match ntiyari yoroshe. Nibaza uko icyo twagize nuko twakiye dushiramo abataka benshi ayo badukina imipira miremire uko twabona ko nabone hari inyuma batameze neza hanyuma mu nyuma araba deviation hanyuma umuhungu acaratsinda ugushimira Imana.
Itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ku kibuga Gatwaro mu Kayanza mu rwego rw'u Burundi niho urukino rwa nyuma ruzobera imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Vya Mungu Raoul wa Bumamuru amenyesha ko naho umugwi wabo ari muto bizeye kuzotahukana igikombe bagaserukira u Burundi mu makungu.
Flambeau du Centre ni umugwi ukomeye cyane wishoboye ufite n'abakinyi bagezweho abakinyi baguzwe menshi abakinyi rurangiranwa ariko twebwe ibyo sibyo bituradishinga. Umuntu wese azo kwipresenta imbere yacu tuzomusatira byanke byanze.
Tubibutse ko mwaka uheze icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo guserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo cyacha twabona Musongati yo mu ntara ya Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Akano nga duche du sozerira ibigano na makuru vya mbele tukwa tuwa fitie mliki no gitondo dushimira wagizu wara wose ngo vitegulu gwevjongere wa shikire kui mikro marikumena jwe diana ni nahazwe ya koze fasile gebe huye gira nije ama juyose mwumvise kuzina gya wagenzi wacu tuwike wanuye tuifuriza kuanda nyamura ni ugwa mvjo mlimo vjose tulaza kongera mu masaha ari mbere mu bindi biganiro tugiye kubandanya tubatunganiriza.